muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ariko tunegura tumaze iminsi turiko turasaba, twifuza yuko tuhinyanyurwa mu gihe bizashingira kigahagarara, aho basaba kwitoza amakuru w'igihugu ateza kuba afite imyaka 40 y'amavuko. Tukabona rero ko abakiri bato bashobora kuba bahomaho ku mugongo. Twe mugambo wa PDL usaba yuko bagumiza imyaka 35.
Uwo ni Gabriel Ribanza Witonde uyobora ishyaka APDL Abanyamahoro, avuga ko agiye gukomeza gusaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino turazigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi ishyaka APDL Abanyamahoro riratangaza ko rigiye gukomeza risaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Muri zo baravuga kubisabwa umuntu kugira ngo yiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Ibyo byavugiwe mu nama yahuje abagize iryo shyaka mu ntara ya Kayanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Umugambwe w'abanyamahoro APDL urashima ko ibyirizwa shingiro ryahinyanyuwe. Banza Witonde Gabriel awurongoye ku rwego rw'igihugu yabishikirije ari mu Kayanza kuri uyu wa gatandatu, yariko abonana n'abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Banza Witonde avuga ko umugambwe arongoye ushira ineza imbere y'ugwaruka. Ni nayo mpamvu amenyesha ko afise ivyo anegura n'ivyo yifuza ko vyohinyanyurwa mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha.
Turabishima cyane, ariko ari cyo tunegura tumaze iminsi turiko turasaba, twifuza yuko cyohinyanyurwa mu gihe bizashingira kigahagarara, aho basaba kwitoza amakuru w'igihugu ateza kuba afite imyaka 40 y'amavuko. Tukabona rero ko abakiri bato bashobora kuba bahomaho ku mugongo. Twe mugambo wa PDL usaba yuko bagumiza imyaka 35, ahubwo babaye ngombwa bakayimanura gushobora ku myaka 25 isabwa kuba umushinga amateka. Kuko turamaze kubona akarorero katari gake ko mu Burundi yigeze gutwara abakuru b'ibihugu batari bakugira imyaka kandi byagenze neza. Reka n'isi yose iratwereka ko urwaruka rushoboye gutwara igihugu kandi bikagenda neza. Iyo rengi ngo turayinegura, tukifuza ko bibaye ngombwa yohinyanyuka. Mugabo naho nyitevuga ati ntangira ikirasha, kuko n'ibisanzwe turafite abantu bafite iyo myaka, mugabo twifuza ko urwaruka rwo ronka amahirwe.
Muri iryo hwaniro kuva ku ndongozi gushika ku banywanyi habonekamo cyane urwaruka. Mbega baba bafitiye iyihe migambi urwaruka Burundi bw'ejo mu gihe boshikira ubutegetsi nk'uko bavyifuza? Inyishu ni mukuru wa APDL Abanyamahoro.
Ko mu buryo turavuga ati Imana dufashe tugashikira igihugu, abantu batanga ubuzi bafatiye ku burambe ngo imyaka 5 ngo bakoze akazi bakakanga abantu babiri bakwabariza hatarimo umushikiranganje ntironka akazi. Ibyo twe tuvuga duti ibyo ntibibaho. Umunyeshuri yari yize yarakoze stage ari imenyereza, nibavuga akazi aho kari umuntu akora ikibazo ugatoya kore ukore ubu byatumye imigambi hakaba n'imigambi rese cyane cyane yo kugwanya ubushomeri. Aho tuvuga ati kugwanya ubushomeri twivuza ko amabanki yose atazuka kwita amabanki y'ubudanda ajya kwita banki y'iterambere ahaza kurondera abashomeri akabahereza ingurane mu bikoresho, ibyo bikoresho bigaca ari ingwate.
Iyo ndongozi y'umugambwe w'urunani no gusubiza hamwe yagize icyo ivuga ku ntererano y'amatora isabwa.
Iyo tuvuga duti umuko bamaze kuba kataragahato, reka bice mu byo gukundisha igihugu umurundi wese mbere igihugu bwa mbere ari cyubiwe atagahato, kuko turamaze kubona bagiye basaba ko batobahata kubakatira ku mishahara, ubwo n'uburenganzira bwabo tukifuza ko atawugira ikibazo kubera yanse gutanga. Mugatwugamo kacu umugambwe apete twivuga ko abarundi bose bwo gukunda igihugu umwese cyafite iyo gushyira kugira ngo ayo matora ntazoburagize ngo habuze ibicanke biriye.
Kiretse intererano nta bibazo byabonetse cyane muri iryo hwaniro biciye ku mukuru wawo. Uwo mugambwe uhorikiyemwo ugwaruka wamirira kure gushyikira ubutegetsi biciye mu ngimba. Mu gihe ufise ivyo udashima mu nteguro y'ibyirizwa shingiro, umugambwe APDL uhamagarira abanywanyi bawo kwitaba ibisabwa kugira bazoje muri kamarampaka. Ico abanywanyi basabwa gutora umukuru w'umugambwe abasaba kurindira ico bazomenyeshwa. Mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukiye mu Rwanda abagenerwa bikorwa b'ikigega gitera inkunga batishoboye barokotse genocide bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemo bamwe mu bavuga n'ijwi rya Amerika n'abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda bavuga ko bagiye kumara amezi atanu batabona amafaranga abatunga bagenerwa n'ikigega Farije ubuyobozi bwa Farije ntacyo buratangaza kuri icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric wagira ubusa
amezi atanu nta gikeri cy'atanu kandi byitwa ngo leta bayayatanze ngo bayaduhe
ntabwo babasobanurira impamvu
bo impamvu ntago bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambira ngo ese muzahora muteza amaboko kugeza ryari
umwe mu bagizwe impfubyi na genocide aratekereza ijwi rya Amerika kababaro kene bagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga batishoboye barokotse genocide yakorewe abatutsi Farije kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi i Kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega Farije kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga mutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka Gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari nawe asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya Amerika
mpagaze gutya nkatera intambwe gutya isi ya mbere iyi ni ya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandebe mu burebure mvuye ku muryango
gasasiri kakira mu mujyi wa Kigali inza yibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga 1,500 ku kwezi ku ruhande rwe yatagiye kwiga kora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho
ari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mu mesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mu mesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye ama mafaranga 2,000 ubwo gatatu ama mafaranga 600
amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega Farije ijwi rya Amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse no muri Kiste batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi
hari abana bo muri Yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku Rwanda rwose u Rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Farije buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa Kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri Farije yavuganye na Bwana Théophile Ruberangye yukuriye Farije maze Ruberangye yamubwira ko tugomba kuvugisha Madame Daphi Mukakigeri ushinzwe gahunda za Farije tutaratsimbuka kuri Farije twahamagaye Mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri macya dusubiza muri aya magambo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa Farije ntibyakunda haba kukwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwa bikorwa ba Farije hagati aho abagenerwa bikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite
njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri Farije niba bagira umutima wa kimuntu njye byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza impfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakakishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ate ntibabe abantu bo mu biro gusa
kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari impfubyi buri buringo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone
za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa uyifite mukigana noneho we yabagiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe kubifata
Gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye n'abagenzi be
tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwa bikorwa ba Farije barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya
bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega Farije bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu Rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanza muri reme ry'uburezi rikomeje gucumbagira. Hari bishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone. Nk'uyu twahimbye Gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo abageze ku isoko ry'umurimo. Yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye.
Mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose, kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza, mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinza aho byaturuka.
Abagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri tariki ya 20 umwaka uruzuye Perezida Donald Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwaka we wa mbere waranzwe ahanini n'ibibazo. Hari byinshi bidasanzwe byaranze uyu mwaka amaze ku butegetsi ugereranije n'abandi bamubanjirije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jim Malone yashizwe mu kirundi na Claver Niyonkuru.
Kubwa Donald Trump, umukuru w'igihugu agira 45 atwaye Amerika no mwaka yatanguranye nguvu n'ishaka.
From this day forward, it's going.
Kuva uyu munsi nta kindi atari Amerika gusa. Amerika yacu abari yo dushira imbere yonyene.
America first.
Umukuru w'igihugu Trump yihutiye gukuraho ingingo zimwe zimwe zo ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama, yongera hakazi kenshi sentare na inyuzwa. Intsinzi ikomeye kuri we no kwinteguro y'itegeko ritoroshe ryo kugabanya amakori n'amatagisi ryatowe rikongera rikemezwa mu kwezi kw'12 guheze inyuma y'amezi 11 gusa ashikiriye ubutegetsi.
This is the bill right here.
No kuvuga kuba ari itegeko riratujyoheye cyane, rizoba nk'igitangaza ku banyamerika bose kandi rizohindura byinshi no mu butunzi bw'igihugu. Kubona iryo tegeko ryaratowe bishobora gufasha aba republikani mu matora y'abashingamateka atayikanijwe uyu mwaka. Ibyo nibivugwa no muhinga John Fortier. Aba republikani barashoboye kuronka integuro y'itegeko mu by'ubutunzi mu kwezi guheze kw'12. Si bisanzwe mu byerekeye amakuru n'amatagi isi byabaye nk'insinzi ikomeye kuri bo, kuko n'igikorwa cabasubije ku murongo mwiza. Umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Trump warabayemo kandi n'amananiza hamwe n'inzitizi zitari nke. Harahatswe gusubirwamo umugambi w'amagara y'abantu wa Obama witwa Obamacare. Abenshi baragize n'icyo babivuze ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Twitter, eka mbere bamwe baranatutse ubutegetsi bwa Trump. Hakiyongera ko rero amajambo yabonetse nk'ibitutsi yavuzwe na Trump kuri Haiti n'ibihugu bya Afrika. Ibyo byatumye abademokrate batari bake agashavuka duga. Muri abo harimo umukenguzi amateka Cory Booker.
Those words just don't dissipate like mist in the air, they fester.
Ayo majambo ntiyabaye ayasunetswe n'impwemo, ahubwo yarimwo ubumara bw'ishavu. Yaje nk'uburozi kandi yerekana urwanko n'inzigo y'akazikira mu gihugu cacu.
To bigotry and hate in our country.
Ubuyobozi butavugwa kuri umwe na bose bwa Trump burabandanya kugira ingaruka mbi ku cizere abanyamerika bari bamufitiye naho ubutunzi bwobwo bwifashe neza. Byemezwa n'umuhinga John Haddock.
I think people are judging him on a variety of.
Nibaza ko abantu barabira ku bintu byinshi uretse ubutunzi. Ibyo navyo byerekana ko ukumwizera kubandanya kuba guke cyane.
That explains his lower approval rating.
Icizere gike abanyagihugu bafitiye Trump gishobora gutuma uruhande rw'abademokrate rutera imbere matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kw'11 nk'uko bivugwa n'umuhinga Larry Sabaro.
When there's a wave, the water does not distinguish.
Iyo haje umukuba w'amazi, amazi ahitana bose, baba abiyumvamwo uwo mukuru w'igihugu yankwa hamwe n'abataho bahengamiye.
And that unpopular president.
Muri uwo mwaka w'2018 Trump yizeye ko kubera ubutunzi buguma bwisononora bizotuma abanyagihugu bamuhindukirira bakamuha icizere. Yamara ibitutu by'uko umugambwe wiwe ushobora gutsindwa muri ayo matora y'abashinga amateka hamwe n'amatohoza dahera yuko yoba yaracuditse no Burusiya mu myiyamamazo, bishobora gutuma umwaka ugira kabiri wa Trump ku butegetsi ugora kurusha uwa mbere.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
wendebere nawe izomene zawe urazikuyakuya mega ni inkwavu kama
ngo ufise tsukamurande gahara matanje mu bisa bravo
naho rero kishavura nariko ndijaga jani
cyana
cyane uko ari kusubiri waje
iyo bwerekezo wari ugende mukabo banyina ngongendera tanka fisenda gukamira
eh kandi gawashimitse
ndagashimika
Mbele niyo mirago yosu kukui mpere kikonzi lika natachufafu ila
mwze Mbizele wa mbwenda kukire
Mbaira
Iyo kiyo minuza kuzuri mbanga mwenda kukulawa Mbukendo yu mwziyo
Jee wanda mwza nini Aho ni baya ngamba ingurozi Yivzi ukulafura nini
Ungoba mburu mwuna anje Umuni usike uga mwuzi
Aho ndagura mwuzi kwa hiru fise inago Elega hewe ni hatani weni ikara Yara suzu mbore na avana
Mbwe Mbwe kwa mbwe takila gami wawe Aga komye koso kuzuri ukanga Mamati Iyo wogenda ugatekereza ugakora ubugogwa.
Muri wevyo bikurara kwiye. Sasiga musazanje. Sindahaje uko cyase koze. Ubwi wanjere gwasiba urareka kurusibura.
Ayicyo kikunanye waza gusindakize.
Iki.
Ibyo wiri kurahenda mu minata. Umuca nakwandikisha amatongo n'ibiki.
Ah.
Si.
Kumba nukiye hose nicyo ampora.
Ico ni gito.
None yigure agatongo ico mubuza gukandikisha mu ikomine n'igiki.
Nala tajandi kishijeho Ukila ngoja chaneka kumigiyo Ayo mapantiki sula unikula ya mienji zamu
Ego chane Kukona sanze wali wa muhanwe nami Beko mbolo mwunhatuka ukaga taha unyama Afu ya tajandi kishijeho genavote
Ijewa siti nga
Wewe
Aho ya likula sinda ni chagona Ijewa hindi wilikula mkosa miliki
Nona ngo ya uminata hawa wala wewe Changi ya likindi shinyege jinyoma
Mbeho ni kubeliki yagia tamki hii. Ito ni wawi mwosha ntangu hindi.
Nda kugira dangewele. Weura kuye kuike uka. Ukamenya ko uja mungora li mungiwe. Wewe haja hachugaba tarakena. Ego.
Utikika ndalu.
Hana kimugaba mungiwe.
Ito nisa wili kula mungira. Aho nga hagaba si kwa mulu muna anji.
Yo. Aku gawanda hiwa wa kuni ni uminata nawe muhamahoro.
Ah, awekiro mucha manza uwaoni ni yangu chini. Ini ni apa itwa yeye?
Yani itwa kuni ni. Wiyaza kumuzo mohenda henda heme. Itongo kwa na gani kishije? Wanaenda witwa.
Yo, umusezi yangu mudi chenda. Awa yakuya teyume ni. Ogiro tangu le mtuneza.
Mara mara hii, jewa higa zubana sega.
Joke, igia entere angri wenye kuteka wako, wandit.
Eka shaa reka nubu gese.
Hey.
Kija chakawe icho.
Hey.
Zase bide nukuli.
Nara kime wandit, ningene bjari vjoro.
Api muhu.
Eka nago saa ish.
Bia njoku hindura maveru be, simbola niyo bitumutu kwi. Nakija hali just.
Hey.
Kwa hiyo tuandika guti.
Yoho. Ikia vape, wajushia mi present perfect tense.
Ne wachugira guti.
Eh, wagira, they have just gone to the market. Wagito?
Yoho. Oya wang.
Eh.
Oh, jeni giye. They just had gone.
Yoho. Acha kushesh. None. Ikia ugziri alhevu. Ne wachushi na hekash. Eh?
Nanchanga nije wa.
Afya kushanga nije kwe.
Ichumensu ya hindi kuna andiki chungu.
Eh.
None chansu.
Eh
hanye ne nazo mana zero edi
yo oh agwisit kwa madam wa english yo hari mona photo autograph ho nyine em ni yiri kwa raraba kama bari kwa sha ukya we na uti
ya 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 ya
eh
ejo na hari ntwe ya shi
eh
ama ntwe kwa sata ko twicha bre
eh kandi rero hobwo na kwikin kim eh umenye ko no muzi d'office entraînement après mais cet après midi Ufisa antrene mu.
Nenda kukajari.
Ebana. Ijo mache uranye nibe bikweri.
Nyatari ka.
Mugabo ntacho turabwira prof wa IPS ntadufatire cyane.
Kandi wa.
Yego.
Ijo dukina byose. Siheza.
Siheza.
Ikipe ya. Zikwije makundi.
Eh. Kobe.
Wewe ntubona ko tabara amplasa d'office?
Yo.
Yo mbiye nkubu kuri ijo mache. Ogiya n'umwasi. Yogenda gute.
Kandi nani ni problem?
Yee.
Nati kwa nalibuwa vizi umvi.
Ashi. Ifoto londera wa subi lizi. Ibala itara agwa.
None gasha.
Mm-hmm.
Oshia mwagwa la niyo kini.
Inde.
Gwara.
Gwara.
Gwara uzi. Eh. Kumenga nubzi umvi.
Gwara.
Gwara.
Akina mwe kipe ndi moji ojo.
Sumunenga wanda adakini.
Gwara.
Kandesha wa yoshora nufti na ati.
ashoboye kijanjabye
wara ninjabye ba witonda sha wara
ninjabye rero ushaka ugende uyimubwiye ndabivuga ninjabye
none nko muhora kive umuntu mbona yimereye neza kujya
ego kweri dukira n'umuntu hazwe yajava
kweri
ataka iyo nakimwe ciwe tuzi oya ntibishobo
kandi rembwe na didio mara mushizemo nabujya muhungu
ntanja vyinkeneye muri equipe jewe nkinama ubyo mutavyumva biragusha
kweri kumenza uko joke
bega ibsa ya sabuni yose nagura ireye kuri izo mpuzo izo nyene mbona
mve mama nawe bash none ushaka ndazifutse
Hebu, ya naura hebu karenzi. Narinzi kwa yaza kumesuza bino bishambara zanje jana gukora. None ndabirura imatsi.
Ha, ahubwo guri iyindi nyabuna.
Iyindi yikiga ibyo.
Erega sindamesura uniforme nazo.
Izo uniforme nazo za mama mazi.
Uramenye ubunambara uniforme zerama. Bibaza ko ari nka kera muri primaire. Nambari kaki zitabonekesha ubucafu.
Emwe mesura maboko ni gwawe. Kandi manyi n'umukobwa burya n'uwogira isuku.
Yes, ifyo nyene. Arabanyeshure twigana abanyica prem n'ukuri.
Kubera iki?
Oya mama n'ukuri. Uyoberwa ko bari muri secondaire canke bakiri muri primaire byose ukabibura.
Mbega nyene kwishura ni gute?
Ha.
Urabatari kwigira neza kumubiri gusa mu mutwa atakiriyo.
Yo, jewe ka mama. Urabaza wa twigana wumve. Ndabisatura.
Aho sha.
He, fo nyene. Je vais la toilette à ma note mes travaux journal.
Il vient avec Niviki.
Na ma note twakoreye mu interrogation yo aussi. Ukuyemo ama examen n'atyo wumva.
Aho tusanga.
Yo! Narabikubise ga mama. Gusa narujuje. Turetse muri science et technologie gusa. Naho nyene kwera mate ya nina niriye.
Urabwira Jidia gusigurire.
Nato kwirwa ari koroga. Ama note adashikana 10 ndondera nzo yabora wumva muri examen. Ya mama nawe. Aho naramenye byaraheza nuko
ntiwumva. Aho mwana ntanteturu.
Aho sagara ufise ubwoba bibaza ngo simva
nyo mana. None no uraga mwana.
Nzomenya rero nureme.
Didio nawe.
Haa.
Beka njina lihe kwa daku.
Jaji diyo. Nafto no omenya. Mugawu. Na wenye nevrema azo omenya. Ubunio yocha yowe guwa. Ata narima vya ibuka weka mama.
Ndazi gasha. Ndagusa. Elege bintu wira hindu kama.
Mama. Nhajewo change jidio tuzo kumara maza kushuri. Ahore ero rema.
Kunde meshe jindare mni.
Ego.
Beka ndakurabila mahiru guri hindi sabuni. Ego. Nande mese bintu vishweka.
Sawa.
Na imi ndinavyondi izwe yeko mutazo ne terezo.
Ego.
Madame wa pesa navyorosha abasha.
Gute.
Ashaka ko tuturika. Oya. Oya prima turuke gatoyi.
Akaga uvuye ko warushe. Gicuma nyabuna.
Oya. Je umutima ugomba umve mwe nokuri kw'Imana. Yo.
Niba menya nta nakimwe subira kumva.
Eh?
Eh? Eh? Ugomba wicara. Arakwica nokuri. Nyaruka.
Mwe basha. Ibyo muri mwana ibiki? Siyakle. Nyaruka niba gusige.
Oya nuko. Oya nuko turoje prof. Turuga te basi. Ego.
Turuhuke.
Ego prof.
Eh? Turuga tacha turako.
Nibyo nyina ko ndamubwira prof.
Naje sindaruha. Hamwe mu muri bisoje uga ntamwe yabwe ngo murarushi.
Oya.
Akinyaruka. Siyakle, musigare nyuma.
Eh?
Dusigaje turuzi tatu gusa. Fit.
Zafu zote prof. Oya. Yo! Trawera nukuri.
Niho dukomera.
Jamara nwenze, ega muri wakwera mutanima.
Sibyo nyene.
Nawate akarimba kuduwa morale ngaka ntunze. Ko nimuza reje arushe kuvyanya.
Bijanye nje duha morale pro.
Ego pro, chanagishike kiye.
Oya nukuri. Oya. Okay. Ndabona ko mwahwereye reka turuhe.
Urakoze.
Metsa. O marche. Ça va?
Ego, ça va.
Aho byo pfuma.
Twagi?
Ego.
In.
2 3 et 4 1 2
3 et 4 D'accord mon Dieu
Maintenant vous formez un cercle. Gira umuzingi munini wagutse.
Umuzingi munini nani?
Ego.
Akura hiyo. Fiake we.
Sa?
Fiake. We mera nkusubira inyuma gatoyi.
Uku.
Eh.
Okay. Exercise tugira dukore ndakomeye cyane. Murabona ngako tungana twese muri muzingi?
Yego.
One in equipe. Muri equipe rero umwe wose yagira icaterereye. Murumva ico nshaka kuvuga?
Yego.
Okay. Tera umupira ndakwereke. Teddy setantu. Nawe cha urabuhereza.
Kuje nyene mara.
Tubategaza kubaheje collectif.
Ah no mu.
Kira dira kwibunganya umupira nkuko bamwe bamwe nabonye babigira. Mwabyumise?
Ah
yego. Eh. Mwabyumise neza?
Yego.
Mutegereza guhana hano umupira. Bandanya muhekanya rero.
Tera ngaha. Aha nyene. Wesha.
Muhe muhe.
Aha nyene.
Aye. Mwesha dakye. Apuye ba. Herabi ngena kumbaga yaba.
Go.
Joke.
Wa
wa joke.
Yo,
okay. Yo. Urafunitse turabe. Oya na cubaye. Turabe. Kari wa twari dufise ga yemwe.
Wowe ba.
Bakira tuzoyikira gute.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambo abasenseye naho ubutaha.
Indirimbo amahoro y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi Gabi Kamanzi kabaye nayo itugeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire nshuti mwese mwaduteze amatwi. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Kimenyi Nosa wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nange Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Jose na wumimbaraka amahoro nimbabazi zawe zizanyoma witeka.
My hope is my place, my place, small face, small face, small case. Case to shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth, the Bible never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.
I'm a home. If you see me, moon and sail, before I'm in the mountain, I want you.